Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Uyu munsi twatsinze kubera ko iyo twari gutsindwa no kuvuga ngo yari kwabirangiriye hano, ariko kuba tubonye ubu butsinzi bw'uyu munsi no kuvuga ngo tujye kwitegura neza none tuzagaruke.
Uwo ni Frank Habineza, ni mu nkuru yo mu biyaga binini turaza kubibashikiriza mu kanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mikoni gwawe.
Urakoze Oriane. Abantu batatu nibo bongeye gufatwa na wa mugera Ebola mu gihugu cya Sierra Leone. Ibyo bimenyeshwa n'ubushiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu cya Sierra Leone. Abo bantu bose uko ari batatu bava mu gace kamwe kahitwa Kambia, kandi bose bandujwe n'umugore w'imyaka 67 aheruka gufa ahitanywe n'uwo mugera mu ndwi iheze, nk'uko bimenyeshwa na Dr. Brima Carbo, ngo bizokoroha guhagarika ikwiragira ry'uwo mugera kuko hamaze kumenyekana aho waturutse. Leta z'Ubumwe za Amerika ikirihweza ko ishobora kwakira ku butaka bwayo impunzi zihunga zituruka mu burasirazuba bwo hagati zihungira mu Burayi. Ibyo yemenyeshwa na John Kerry, sekretari wa Leta ya Amerika, ejo kwa gatatu inyuma yaho abonaniye n'abashikiranganji n'abashingamateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri sekretari ajejwe kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Obama, Josh Earnest, nawe yamenyesheje ko Leta ya Amerika iriko irihweza uburyo bufasha ibihugu bya Buraya bifashanya kwivuna hamwe umwasi kwakira izo mpunzi. Hagati yaho komiseri mukuru w'Uburayi Jean-Claude Juncker ahamagarira ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi kongereza ibitigiri by'impunzi bakira mu myaka ibiri iri imbere. Muri Amerika kandi Hillary Clinton, umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate ariko araharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, amenyesha ko mu gihe yotorwa kuba perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika atazotinya gufatira ibihano igihugu cya Iran mu gihe cyo hirahira kigaca kubiri n'amasezerano yo guhagarika umugambi wacu wo gukora ubumara bwa nuclear. Ati mbere ntacyo buza ko Leta z'Ubumwe za Amerika coca kigaba ibitero kuri Iran. Ivyo Hillary Clinton yabimenyesheje ejo kwa gatatu aha i Washington DC igihe ariko ahikiganira abanyagihugu mu nyubakwa ya Brookings Institution. Amenyesha kandi ko umukuru w'igihugu azotorwa kurongora Leta z'Ubumwe za Amerika akwiye kuzomera amagabo agacungera Iran ko gica kubiri n'ayo masezerano. Abagwanyi b'abayisilamiste barafashe ikambi ikomeye y'abasirikare ba Siriya bagwanira mu kirere mu ntara y'uburaruko bushira uburengero Idlib. Ivyo vyatangajwe na televiziyo y'igihugu cya Siriya hamwe n'ibiro bijejwe kugenduza umutekano muri Siriya ejo kwa gatatu. Iyo kambi ya gisirikare bafashe ni kimwe mu bibanza bikomeye igisirikare cya Siriya cyari gisigaranye muri iyo ntara. Hagataho umushikiranganji w'Uburusiya w'ububanyi n'amahanga yemejeje kuwa gatatu ko abahinga mu bya gisirikare b'Uburusiya bari mu gihugu cya Siriya. Uburusiya bumenyesha ko abo bahinga bariyo mu ntumbero yo kurwanya iterabwoba muri Siriya na Iraq. Igipolisi cya Thailand kimenyesha ko umwe mu bantu bafashwe mu gitero cya bombe cyagizwe mu kwezi guheze ku nyubako y'amasengesho i Bangkok yavuze icese uruhara yagize muri icyo gitero. Yusuf Mierayli akekwa muri icyo cyaha yemeje ko ari we yahaye uwundi mugabo isakoshi yari irimwo ikibombe. Uwo mugabo acayitereka muri iyo nyubakwa iyo bombe yaturikiyemo. Ejo kuwa gatatu igipolisi cha Thailand carashize Mie Laili ku mugaragaro kugira yature ico caha yakekwa kuba yarakoze ku itariki z'ukwezi kwa 17 kwezi kwa 8.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tugusaba utugume hafi uze kuduha incamake y'iyo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Senshuti na mwese muriko muratwumva ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda nyuma yaho sentare yungururizamwe imanza yemeje ko ifise ububasha bwo kuburanisha urubanza rwashinzwe n'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikuje mu Rwanda Green Party. Umuyobozi w'uyu mugambwe Habineza Frank yatangaje ko bagiye gushikiriza iyo sentare ikirego gishasha cihutirwa gihagarika ibikorwa byose biriko birarangurwa muri iki gihe bitegura kuvuguruza ibwirizwa shingiro.
Urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira inzitizi y'iburabasha yatanzwe n'abahagarariye Leta y'u Rwanda muri uru rubanza ruyisuzumye rusanga nta shingiro ifite. Rwemeje ko uru rukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ibirego birebana n'itegeko shinga no gusobanura ingingo zaryo. Ruvuze ko iburanisha ry'urubanza mu mizi rizakomeza ku itariki ya 23 ukwezi kwa 9 2015.
Uyu ni Madamu Nyirinkwaye Makire, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ubwo yasomaga icyemezo uru rukiko rwafashe ku kirego rwagejejweho n'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije. Ikirego cyasabaga ko ingingo y'101 yo mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda igena manda z'umukuru w'igihugu itahinduka. Iki cyemezo cyashimishije cyane umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza, wemeje ko ari insinzi ya mbere ishyaka rye ribonye kuri iki kibazo.
Twavuga ko ari victory uyu munsi twatsinze kubera ko iyo twari gutsindwa no kuvuga ngo byari kuba birangiriye hano, ariko kuba tubonye ubu butsinzi bw'uyu munsi no kuvuga ngo tujye kwitegura neza none tuzagaruke tufite ibisobanuro bihagije kandi byatushimishije kubera ko byari kuba igisebo gikomeye cyane kubona urukiko rw'ikirenga ruyambuye ububasha bwo kuba rwakumva itegeko ikibazo kijyanye n'itegeko nshinga ko nta rundi biciko dufite na kuri constitutionnel dufite mu Rwanda. So ni byiza cyane no cyane cyane no kubutabera b'u Rwanda, ni intambwe nziza bigaragaje kutabera b'u Rwanda kuko byari kuba bibaye skandali iyo bari kuvuga ko ntawe basha bafite bwo kumva n'urubanza.
Uyu muyobozi avuga ko insinzi itazatuma baterera agati mu ryinyo ku izindi nzego zigeze kuri ibikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Frank Habineza na Bwana Dewo Tumushime ushinzwe itangazamakuru muri iri shyaka babwijwe rya Amerika ingamba bafite.
Turabona yuko bagombye guhagarikezo gahunda mbere yuko bamenye icyemezo cy'urukiko. Turasaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire.
Urubanza ni ikirego bitarefere kiburanishwa mu masaha 48. Urumva ngo rero muri icyo kirego turashaka kugira ngo tugitange none urukiko rw'ikirenga ko bakorwemeye kwakira ikirego cya Green Party none ruruhagaritse imirimo yose ijyanywe n'ivugururwa ry'itegeko nshinga kugeza igihe rwa rubanza rwa mbere ruzaba rumaze kubera itegeko.
Abahagarariye Leta muri uru rubanza bavugaga ko urukiko rw'ikirenga rudafite ububasha bwo kuburanisha ikirego cyazanywe n'iri shyaka kandi ko Leta idakwiye gushorwa mu manza. Waruhagarariye Leta y'u Rwanda muri uru rubanza Maitre Rubango Epimac yemeza ko nubwo icyifuzo cyabo kitakiriwe n'urukiko rw'ikirenga ariko biteguye gukomeza uru rubanza mu mizi.
Icyemezo cy'inkiko cyane cyane urukiko rw'ikirenga tubyakira neza kuko tuba tuzi ko n'amategeko adutegeka kwakira neza ibyemezo bifashwe n'inkiko kandi bikajya mu bikorwa. Tubasobanurira ko iyo urukiko rufashe icyemezo cyane urukiko rw'ikirenga nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gucallenging icyo cyemezo cyafashwe. Ni ukuvuga rero niba hemejwe ko urubanza ruburanishwa mu mizi turi tayari kuburana mu mizi nta kibazo, nk'uko navugaga twanatanze imyanzuro yacu ivuga isobanura ibijyanye n'imizi y'urubanza.
Umuntu yavuga ko mwebwe muratsinzwe kuko mwifuzaga ntabwo byagezweho.
Ntabwo dutsinzwe ku rubanza ntirurarangira, ariko ku kijyanye n'inzitizi twatanze urukiko ntirwayemeye, bavuze ko nta gaciro ifite.
Hari hashize ukwezi kurenga hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'urukiko rw'ikirenga, umwanzuro wakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abanyamakuru bakora ibitangazamakuru mpuzamahanga n'ibindi bikorera mu gihugu. uyu mwanzuro usomwe mu gihe imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yamaze kwemeza ishingiro ry'umushinga uvugurura itegeko nshinga ndetse hanashyirwaho n'itegeko rigena komisiyo izafasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga hasigaye gusa gutora abakomiseri bazakora uyu murimo Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tukiri kuri inkuru yerekeye ingingo ya sentare yunguririzwamo imanza y'u Rwanda ku kirego cashikirijwe n'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuhinga mu byerekeye amategeko Maître Twagiramungu Innocent wo mwishira hamwe y'abashikiriza amanza I Bruxelles mu Bubiligi iciyo ngingo isigura mu gwego rw'amategeko tubatega amatwi
Maître Innocent Twagiramungu kuba urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwafashe umwanzuro yuko rufite ububasha bwo kuburanisha iki kirego cyatanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bivuze iki mu mategeko
mu byukuri cyemezo kirakomeye muzi ko urukiko rw'ikirenga bahagarariye abunganira leta y'u Rwanda bari basabye ko rwavuga ko nta ububasha rufite rwo kuburanisha ego Green Party yatanze kirekiranye no guhindura irangingo ya na rimwe itegeko nshinga no kuvuga rero ko mu byukuri y'urukiko rw'ikirenga rw'uruvuga koko nta bubasha rufite byari kuba birangiye mu Rwanda kugira ngo urwo rubanza rube rwaba ubwo Green Party rikuba isigaranye kuba yakwiyambaza izindi nkiko zo hejuru no kuvuga nko kwa urukiko rw'urenganzira gukemwa muntu rwa Afrika cyangwa se urwa East African Community ya rukiko nyine rw'umuryango w'ibihugu by'Uburasirazuba bwa Afrika cyangwa se bakaba banajya muri Commonwealth muzi ku Rwanda rusigaye ruri muri Commonwealth nyeka ko rero kiriya cyemezo gihise giha ikindi cyerekezo cya hafi ruriya rubanza rukaba rushobora kuba mu Rwanda
Umuyobozi w'ishyaka Green Party ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza ahubwo we avuga ko urukiko rw'ikirenga rwagombye kugira inama inteko ishinga amategeko kuri ubu igahagarika ibyikora byo kugira ngo ibe yakomeza kwiga gusuzuma ko habaho kamarampaka kuri iyo ngingo ibise birashoboka
Ibi birashoboka kubera ko yateganyijwe mu itegeko nshinga ko urukiko rw'ikirenga rugomba kubigiramo uruhare kugira ngo hahindurwe ziriya ngingo numva ahubwo impamvu leta y'u Rwanda itashatse kugira ngo ikoreshe ububasha buteganyijwe mu itegeko nshinga ikaba ahubwo procedure bageze kure cyane bashobora ahubwo no kuba umugambi wa bawugeraho urukiko rw'ikirenga rutarafata umwanzuro ariko nabonye itariki bashyizeho yo kugira ngo ruzabaneshe kuri 23 z'ukwa 9 ari hafi ndakeka ko iriya komisiyo bashyize zabitarakora
aha Maître Twagiramungu ni ku rwego rw'amategeko ariko mu minsi mike President Paul Kagame w'u Rwanda aherutse gusinya itegeko rishyiraho nk'uko bavuze komisiyo yihariye izafasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga none birasa nk'aho bivuguruzanya
ntabwo birasa nk'aho bivuguruzanya birumvikana ariko buri wese mu byukuri yagombye kuguma mu butegetsi yashinzwe hari ubutegetsi bw'ubucamanza akaba n'ubutegetsi nyobozategeko ariko nyine ntabwo byagombye kugongana ahubwo byagombye kuzanya niyo mpamvu ikirego nka kiriyo gihari ingingo kiregewe bitagombye gukomeza gahunda mu gihe hari ikirego kandi kemejwe ko kizigwa ni ukuvuga ko mu by'ukuri cyakorwa ni ukugira ngo urukiko rusabwe kuburanisha byihutirwa kugira ngo bive mu nzira buri wese amenye ko igikwiye niba gahunda leta irimo ni ukuvuga procedure uko bayitangiye ari biriya byo kubwira abaturage ngo basinye ngo basabe leta ko ihindura ingingo hanyuma bikajya mu badepite kuriya bagombye gutegereza ko urukiko rw'ikirenga ruvuga niba koko izo gahunda uko zakoze gutyo zikurikije uko amateka biteganya hanyuma rukaba rwanavuga kuko niba iyo ngingo yahindurwa cyangwa se itahindurwa nk'uko Green Party ibisaba
Ndabashimiye cyane ni Maître Innocent Twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka I Bruxelles mu Bubiligi
Ndabashimiye namwe Etienne Karekezi n'ijwi rya Amerika
Ikirindiro cy'abasirikare kiri muri zone ya Kiyenzi mu ntara ya Bujumbura cyaratewe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu bo mu karere kabereyemo icyo gitero baciye bahunga. Fidelite Ishatse yavuganye na bamwe muri bo, tumutega amatwi.
Bamwe banyagihugu bo muri zone Kiyenzi twasanze bahungiye ku ishuri ritoya ryo kwiraro ku mutumba wa Ruvumu. Abo banyagihugu baje bava ku mitumba ya Buhina, Buyengero, Kiyenzi, Buhabiro na Nkondo iri mu micungararo yahegereye ikirindiro cy'abasirikare cyatewe.
Twebwe twumvise inkoho zivuga ku bwinshi, ntituzi abaziteye abari bo. Zavuze mu gihe cy'amasaha 12, zahagumye zivuga gusa umutwenzi.
Isoro zarimye zizengera amajana n'amajana. Jendi ruhanda buru muhana numwe no kwitako kuko bose siho wabasanga bose bari bavuye mu mazu bahunga
n'umugwi w'abantu wateye witwaje ibigwanisho batera abasirikare bari kuri cyo kirinde cyo mu Kiyenzi twari mu mihani wacu twari tuhegere twagize ubwoba cyane cyo tubona ko twakinjwa turava muri ako gasozi turata
abanyagihugu twavuganye baduhishutse ko imihani iri ku mitumba ikikuje iyo zone ya Kiyenzi ahabere ico gitero isigaye igaragara. Batumeje kandi ko batari ngaho kuri iryo shure bashwiragiye mu mihana y'incuti n'abagenzi bakatubwira ko nabo nyene bari ngaho kukubura ahandi bari buje kukaba nkako. Nkuko twavyiboneye abo bantu barenga ijana bagizwe hanini n'abakenyezi, abana hamwe n'abatama. Ikindi nacyo twabonye nuko bari mu kangaratete, nta hema twahabonye, eka nta nakotsi kafumba twigeze tubona. Bose hamwe bari bagandagaje ku mbuga igaragara. Ikigoyi nacyo kiti natanzwe. Bamwe muri bo ngo bari bazindutse basubira mu mihana iwabo, yamara bagarukiye mu nzira.
Igor kwatugiye mu mwanya aho hakujya mu Buhinde. Hama tubona abantu barirutse bose bamaze gusika birushaturagaruka natwe. Batubwira ngo abasoda baraje ushaturagaruka.
Niko kimutinya abasoda.
Kubera ngo bafafata abantu babakubita.
Baraza bakarondera abantu babagabo n'abantu b'imisore. Keshi bakaza bavuga yuko ngo harabaye FNE kandi bakavuga ko barondera abantu benshi ngo bagiye ngo muri bijya vyimyiyerekana.
Nyamukobwa akubiswe bamuzanye mu nderuzo kwa muganga. Futeti musaza we n'umunyeshuri ngo ntibomuzana.
Kuko abanyagihugu ngo abamaze imisi babahohotera ngo abasirikare b'igihugu.
Bavuga ko twari ishano bashaka kuri dukuramo.
Urumva ikintu cyitwa ishano n'uwo muntu wese badahuje ibyumviro. Kuko abo basirikare bari aho muntu za mukiyene. Urumva saba soda nimbonera kure vema. Zarungitswe nande n'umukuru w'igihugu.
Ufite ko imbonera kure ubonera kuko batandukanye kuko n'abandi basoda.
Biraboneka kubera batubwiye ko abasoda bari bahari ngo bari baze kugira ibizumpuguza abo baze gukora. Ntiwiga barahohotera abanyagihugu.
Abanyagihugu basaba bashimitse yuko abasirikare bari ku ico kirindiro bohindurwa. Ico kirindiro catewe twavuye tumenya yuko ari kirindiro kiriko abasirikare bavugwa n'abo banyagihugu ko babahohotera. Mu gisirikare cy'u Burundi ntibavuga ko habaye igitero, ariko nyabona bavuga yuko ari igitero cyahatswe gukogwa. Ikindi bavuga ngo nuko ico gitero camaze iminota iri munsi ya 30. Vyongeye mu gisirikare cy'igihugu bavuga yuko bashatse gutera bahavuye basubizwa inyuma mbere ngo baca barengera muri Mutambu mu bice vya Mugere. Nayo mu vyahononekariye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza mu kiganiro yahamenyesha makuru yavuze ko hapfuye babiri muri abo yise akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho. Ku ruhande rw'igisirikare naho ngo hakomeretse abasirikare batatu, nabo nyene ngo bakomeretse bidashemeye. Ku bijanye nabo bagize igitero ntitwashoboye kumenya abari bo. Gaspard Baratuza:
ni bande ntibarivuga naho tuzi ibyo we ntiyatugishije inama ngo atubwire ngo daje yaza twari kumwitegurira neza tukamwakira kumbure birenga ivyo ivyakoze mugubu ntazwi hamwe hogira ibi bari bafise vyofatwa. Aho niho umuntu yoheza akababwira atarinze kwijijanya ngo avuge ngo ni naka canke ngo suye.
Mu gihe abanyagihugu bashikirije ibijanye n'ihohoterwa bagirigwa mbere bakagira amakenga ko abo basirikare boba barimwo abatarabe igihugu, Gasubira Baratuza arabahumuriza.
Mugabo icyo duhamagarira abanyagihugu nuko abasirikare bari kubirindiro kubera ineza yabo n'ahandi batabakeneye bohabwa, kuko hagirangira nta kindi bacunze ntibacunze ingo zabo, bari hajya kugira bacungere umutekano wa bose. Ndabaremesheje nta muntu n'umwe ashobora gushyira mu gisirikare canke ngo ahe akazi umuntu atari umusirikare amwambi kumwambara amuhe ahantu aza gucungera atari umusirikare. Yinjiye afise nimero z'akazi akurikiza amategeko ahawe n'abamutwara. Uri inyuma y'umurongo ari inyuma y'umurongo.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi asaba abanyagihugu gusubira mu zabo ngo kubera ko umutekano wagarutse. Tubamenyeshe yuko ibarabara rya Bujumbura agenda kuva Bujumbura gushika mu Buhonga hibonekeza cyane abasirikare n'abapolisi bafise ibigwanisho byinshi. Hariho bamwe bari bambaye umunyoro w'amasoro eka ndetse bafise na za nkoho zifise ibikono. I Bujumbura Fidelite yishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye bijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mu kiganiro cy'uyu munsi Dr. Bigirimana Joseph aratwiganira akamaro ko kuvyarira ku rugero.
Turahimiriza cyane kugira ngo abenegihugu bashobore kubyara abana bashoboye kurera kumva nyinshi kubera murazi yuko duhereye mu rugo murabona iyo umuvyeyi abyara abana benshi adashoboye kurera hari ingorane bwa mbere zihera mu rugo na cyane cyane mu kubafungurira abana murabona yuko sinzi ko muzimbara zimwe bita za kwashi amashuri abana ntibaheza ngo bige hanyuma kandi abo bana abyaye igihugu ntigishobora kubikora kubera n'abana baba bakomeye n'abana usanga baguma bagwara barahumbya igihugu bagahumbya umuryango ntibaheza ngo bakore gutyo rero gashusanga ingorane zibaye nyinshi uhereye ku muryango mbese n'igihugu ugaca usanga kirabuze ingufu zikoresha bo ahanini murazi yuko ugaruka ariko Burundi bwejo umva rero mu gihe rero ababyeyi bibarutse abana badashoboye kurera n'ingaruka mbi ku muryango no ku gihugu.
Iki kibazo si cy'ubu ngubu ntabwo gitangiye vuba ahangaha biraboneka ko ku myaka igenda ishira ariko abantu bagenda biyongera ariko igihugu cyo ntabwo cyaguka ntikiba kinini ahubwo kigenda ubutaka bugenda bunagabanuka. Iyo mubona igihe mwatangiriye mubwira abantu ko bagomba kubyara abana bashoboye kurera igihugu gishoboye kurera mubona babyitabira niba batabyitabira biterwa n'impamvu ki?
Umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza igihugu cya ofisi kandi ubu wena uvuga yuko bimwe bita ihangiro amapriorite unya nico gikorwa nyamukuru igihugu cyihaye naho ariho ibindi bikorwa byinshi dusanga mubizi yuko Burundi ofisi ibirometero kwadarate bikenye mugabo igihugu imbibe zitaguka hanyuma rero mu gihe rero abo bana babandanije bagwirirana murumva yuko igihugu kiraheza kikabikora ko mu gihe abo bana baba bafise ubuzima bumeze neza ariko rero nk'uko mumaze kubibona benshi turahimiriza ariko umugambi naho uteye imbere ntibabyumva kumwe ahantu uvuga cyane cyane nk'ababyeyi usanga nyine iwacu mu Burundi abashingantahe batabyumva kumwe n'abapasoni babo ushisanga umenga umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza abashingantahe hari habo usanga babutereranye abantu b'abakenyezi ariko rero mu majambo make buriya anya irondoka rijanye n'amagara meza kugira planification familiale iraba umugabo bikaraba n'umugore akumvikana kungena umwana bazomubyara byari bazomukurikiza bagaca bashiraho kugene uwo mwana bazomugaburira bazomwigisha hanyuma rero bakazomuteza imbere gutyo n'igihugu kigaheza kigatera imbere. Burundi rero byiza ni uko goronka abana beza tuvuga ngo uronke bake ubengeze bake beza hakugoronka benshi batameze neza badafite amagare kugira ngo babukorere.
Hari umuntu mu batwandikiye Eric Nsengiyumva aragira ati kubyara abana mu bakristu babyita imigisha ivuye ku Mana. Ataho rero ntimwibagirwe ko Uburundi bufise ibice birenga 70% by'abakristo. Ikindi nacyo abarundi benshi ntibaratahura ko isi yamaze kwaga kandi ubuzima nabwo bwarazimbye cyane. Hamwe babaganga mugira ikibazo cyo gusobanurira tuvuge nk'abakristo ko bagomba kuringaniza imbyaro haraho muhura n'inzitizi zishingiye ku idini.
Murakoze cyane. Ubundi ibyo onya biramaze kwibonekeza mugabo twovuga yuko idini ari ntambamye ku bijyanye n'amagara y'abantu twa turiko turabesha mugabo nkaho nari imperereye hariho abakristu bamwe bita abashinga muryango twakorana mu bijyanye no guhimiriza ababyeyi kugira ngo bijukire irondoka rijyanye n'amagara meza ababyara abana bashobora kurera ababyara abana bazokuza kugira ngo bashobore gutera imbere. Hanyuma rero nk'uko twabibonye nuko wasanga hariho abo bamenyesha muryango jende mu katolika kuna vuga au na nimerereye nuko wasanga abamenyesha mujyango hariho habatotezwa bakanka kubasangiza ugafisanga nababyeyi biteje inshinge zimwe zo gutuma umuntu abyara ku rugero abo bantu ntibaheza bakanka ariko babasangiza bari banikeje muri komine Nyabihanga narose amarakoro aza abima ndashobora no kubisangira nabo dukorana turagira amanama ize rero urumva sinovuga yuko abantu bihebeye imana boba babigira nibaza yuko atari na benshi mbese bashaka keshi iyo tuyaze baravuga yuko akumbure ari kutayaga nabo bantu bato bato baravuga yuko ingorane ahanini iri mu kutavugana iyo tuvuganye turabona yuko ikibazo bacumva nk'ubunye hariho abihebeye imana abapatiri abapastori twajanye turahimiriza munaza murambya za Gitega bakayanza n'ahandi bisigura ko yuko aho biri ari kutamenya ubundi aho bamaze kubimenya ababa abanyagihugu baba bihereye imana baba bajeje intwaro baba bajeje amagara y'abantu reka na societe civile bose barakorana kugira ngo ico kibazo bakigire icyabo kugira ngo ababyeyi bijukire iryo rondoka rya n'amagara meza tubyare abana dushobora kurera.
Uwo yari muganga Joseph Bigirimana kuri mikro ya Eugenie Mukankusi ndabashimiye kuri iki kiganiro. Nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Abantu batatu nibo bongeye gufatwa na wa mugera wa Ebola mu gihugu cha Sierra Leone. Ivyo bimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu cha Sierra Leone. Abo bantu bose uko ari batatu bava mu gace kamwe kahitwa Cambia kandi bose bandujwe n'umugore w'imyaka 67 aheruka gufatwa ahitanwe n'uwo mugera mu ndwi iheze. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irikirihweza ko ishobora kwakira ku butaka bwayo impunzi zihunga zituruka mu burasirazuba bwa hagati zihungira mu Burayi. Ibyo byamenyeshejwe na John Kerry, sekretari wa Leta ya Amerika, ejo kuwa gatatu inyuma yaho abonaniye n'abashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati yaho komiseri mukuru w'u Burayi Jean-Claude Juncker ahamagarira ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya kongereza ibitigiri by'impunzi bari bakira mu myaka ibiri iri imbere. Muri Amerika nyene Hillary Clinton amenyesha ko mu gihe yotorwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atazotinya gufatira ibihano Iran mu gihe cyo hirahira kigaca kubiri n'amasezerano yo guhagarika umugambi wacu wo gukora ubumara bwa nuclear. Amasezerano aheruka gusinywa. Ati mbere ntacyo buza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika coca kigaba ibitero ku gihugu cha Iran. Amenyesha kandi ko umukuru w'igihugu azotorwa kurongora Amerika mu mwaka w'2017 akwiye kuzomera amagabo agacungana na Iran ko gica kubiri nayo masezerano. Abagwanyi baba Islamiste barafashe ikambi ikomeye y'abasirikare ba Siriya bagwanira mu kirere mu ntara y'uburaruko bushira uburengero Idlib. Ivyo vyatangajwe na televiziyo y'igihugu cha Siriya hamwe n'ibiro bijejwe kugenduza umutekano muri Siriya ejo kuwa gatatu.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bikiganiro kira cijwe rya Amerika ikoreshwa ryagakingirizo kabakenyezi ntiririjukirwa muri Afrika. Ubukene nimwe mu mvo ituma kadashobora gukwiragizwa mu bihugu. Yindi mvo nuko haheze imyaka 8 gusa kahashitse nkuko ishami rya ONU gitaho igwirana ry'abantu ku isi UNFPA ribimenyesha. Ivyo biruko mu gihe abakenyezi bagera ku miliyoni 200 bo muri Afrika bifuza uburyo bwiza kandi bushemeye harimo n'agakingirizo kabo kugira bashobore gutandukanya imvyaro. Inzitizi yo kudashikira inkuru hamwe no kudashigikirwa mu kibano bituma bataburonka nkuko ishami rya ONU UNFPA ribandanya ribimenyesha. Tumenyeshe ko abakenyezi baharugwa ku bice 75% kwijana vy'abagendana umugira wa sida baharugwa muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho Burundi buherereye. Ico gitigiri kiduzwa hanini namabi akoregwa abakenyezi nko gufatwa ku nguvu nk'uko ubushakashatsi bwo mu 2013 bw'ishami rya ONU rijejwe kugwanya ikiza ruhonya nganda sida ONU sida bubimenyesha. Tumenyeshe kandi ko amashirahamwe mpuzamakungu yitaho iterambere ry'amagara y'abantu nka OMS, ONU sida, UNFPA na Oxfam Novid agerageza guterera muri Afrika mu mugambi ujanye no kugwiza agakingirizo k'abakenyezi. Ibihugu nka Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, Ghana na Nigeria nivyo biriko biratera intambwe mu kumenyekanisha no kugwiza agakingirizo k'abakenyezi nk'uko Oxfam Novid ribimenyesha. Twibutse ko agakingirizo k'abakenyezi co kimwe n'akabagabo aribwo buryo gonyene bwo kwikingira kwandura umugira wa sida n'izindi ndwara zandukira bice mu bihimba vyirondoka. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa agakingirizo k'abakenyezi. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndasubiye kubaha ikaze. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ico ruzi kugakingirizo k'abakenyezi ruganira na mugenzanje Haisal Liliane Inamahoro.
Basha kuva mvuka sindagakubitijisha kugakingirizo k'abakenyezi akabaga uko bona amazo kubona ku botiki
sindana pima no kukambara ngo numve ino kametse ndane wapi
ngo dakaze ko kana ko ndabona ubu byitore kukanyikangira ndakabonye
eh narigeze no kubona igitabo byanditsemo ingene bakambara ngo bafatisheze bagashira kukuguru ngo bakagashisha nimba ari utokuru sina nabyitayo kuko navuga ko bitoshikira je ndagakoresha
eh kuga karakingira kweri ndwara z'ibyaduka nyene ziba ziciye mu bihimba by'irondoka
nziko kavisi miringa ibiri hari umuringa munini na mutoyi gafasha kwikingira umugira wa sida no gusaminda
agakingizo k'abakobwa gakoze nk'umunani
bakavuga ko aragafuko kameze ngitsina cyabo akabaga barabona karumuviringo nibaza ko akabagore kaba kari pra kagunira umukero
ntarwegwe impaho gakingizo k'abakenyezi uko kamya ngo rwunguri kabwo byiza igice kwese cyo kwishyura abakenyezi.
Ubudasa mukoga yambaye akumuhungu ntibishoboka kubera igitsina cy'umuhungu n'umukoga atari ico kimwe nabwo ntibukoze ico kimwe.
Umukenyezi ashobora kumara isaha irenga yambaye agafuko. Ivyo birafasha gukinga kwandura indwara zica mu bihimba vyirondoka na cane cane mu bihugu biguriyemo amabi yo gufata ku nguvu abakenyezi nkuko biri mu cegeranyo c'ishami rya ONU ONISIDA co mu 2013. Vyongeye bigabanya kwibagira guhuza ibitsina batikingiye nkuko bashakashatsi mu vyamagara y'abantu babimenyesha. Ikindi ciza c'agakingirizo k'abakenyezi nuko bitihuta kukambura mu gihe umugabo ahejeje gusohora imbuto nkuko bashakashatsi mu vyamagara y'abantu babandanya babimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi mu Burundi, tega matwi Itohoza. Mugenzanje Haisali Diane Inamahoro yagiriye mu gisagara cha Bujumbura.
Ribe kabo byamutsume baza kubwira ati ndakambara nunda za kubwira ati sindakambara.
Ikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntiririjukirwa mu badandaza umubiri. Abo twaganiriye muri komine Buyenzi ku ibarabara rya 26 batwiganira ko kabatuma batoroherwa kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko bavyipfuza. Aha ni mu gihe baguma bagafatishije intoke bariko bahuza ibitsina. Bukuru Eme amaze imyaka 15 akora ako kazi avuga ko umwitwarariko wo kuguma gafashe kugira ntigahere imbere mu mubiri ari umubuza kugakoresha. Ayandi mahinyu batora ko gakingirizo k'abakenyezi nuko kabababaza mu gitereko. Ivyo bikunda gushika iyo barangura amabanga mpuzabitsina n'abagabo bakoresha ingufu nyinshi nkuko Sauda Harerimana bivuga.
Jewe gakingirizo k'abakobwa bo bisanzwe karamba bazanga hejuru cyangwa abagabo barasumba ni ingufu uko uragira sex arashobora kugira bya bindi be kukubita ngo pa pa cyawo kubera kindani niyo mpamvu byose nagakunda.
Ukutaboneka ku rugero rukwiye kw'agakingirizo k'abakenyezi nimwe mu mvu z'ukutagakoresha. Abagurisha umubiri twayadze bamenyesha ko bataronkaho babugurira mu makartie babamwo. Ivyo vyunyugwa nuko bukenye mu bubiko bw'imiti. Insiguro nuko ikigega c'isi yose cahagaritse gutanga uburyo nkuko Therese Ntawomagaze ajejwe igisata co kugwanyikiza sida ku rwego rw'igihugu SEPSNLS abivuga. Ariko kandi ukutaronka makuru akwiye y'agakingirizo k'abakenyezi mu badandaza umubiri bituma batagakoresha bishemeye. Nzeyimana Violette amenyesha ko inyigisho yahawe umunsi umwe zitamunyuze.
Tagafuko k'abagaba k'abakenyezi ntako ndakoresha
nta nakuri abona
uko abantu amaze kukabona barigeze kuduha mu seminari mugaje ntako nigeze nkoresha n'ubu nta nakundo menye kwambara ngo kameze gute.
Naho biruko agakingirizo k'abakenyezi kari mu buryo bushoboye gukingigwirirana ry'umugera wa sida mu badandaza umubiri. Eme Bukuru amenyesha ko akoresha gakingirizo k'abakenyezi mu mpisho iyo aronse umukiriya yifuza ko bahuza ibitsina batikingiye. Mu rwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugwanya sida SEPSNLS bamenyesha ko abadandaza umubiri bashoboye kumenyekana mu Burundi muri imyaka ibiri iheze bababa 52,000. Ubunini bw'ico gitigiri butera impungenge ry'ukwandukizanya ico kiza mu gihe batokwijukira gukoresha ko gakingirizo nk'uko amakuru dukura muri ugo rwego SEPSNLS abandanya bimenyesha. Kukaba nkako birashika ko abagabo bifuza guhuza ibitsina n'abadandaza umubiri batibangikanije agafuko kabo. Ni vyiza ko bakenyezi baba bafise akabo nkuko tuviganirwa n'umwe mu bagabo twaganiriye.
Urumugabo birashika nka twebwe dukorera mu kabare ukagenda wishiramwo guhita nyene urangura ayo mabanga atakindi kintu uyumviriye. Umugabo nko mu gihe umukenyezi yabaga afise bashobora kuvuga ati cenda gashireyo wewe arangura amabanga yiwe nkuko abizi ariko jonza banzi yuko bya bintu twarwanya twabyikingi.
Amahimiriza yikoreshwa ry'agakingirizo k'abakenyezi ntakogwa ku rugero rukwiye. Ujejwe igisata cyo guteza imbere imenyekanisha mu ishiramwe PSI Nicolas Sanzuguyimo amenyesha ko mu bikorwa bafise bahimiriza ikoreshwa ry'akabagabo gusa. Kukaba nkako ku bukingirizo 14,000 bw'abagabo bwasohotse ubw'abagore ntibwarenze 122 muri uku kwezi k'umunani guheze nkuko ubujejwe igisata cyo guhimiriza kwipimisha umugera wa sida mu ishiramwe ANSS Jean-Marie Chambara abimenyesha. Amakuru dukura muri ANSS abandanya amenyesha kw'inyigisho ku bukingirizo zitangwa muri rusangi. Uguhimirizanya hagati y'abadandaza umubiri ntigushemeye. Umwe muri bo atwiganira ko bakengerana.
Inyigisho duhereza abamaraya hari ukwikingira, hari indwara zifatira mu bihimba by'irondoka zose bakazidusigurira tukazibabwira. Hari izindi uri kurazigisha kubera baba babona umenga mukora akazi kamwe zica zikugaya. Hari n'abandi bagiye turi muri aka kazi abaremesha kiyago tukagenda tuva muri zo
muri ako kazi tukabigisha kandi hari abavyitaho n'abandi batavyitaho
abo twayadze bamenyesha ko muri rusangi abagabo ari bo bahitamwe agakingirizo gakoreshwa
Agakingirizo k'abakenyezi gakwiye kugurishwa ku giciro giciriritse ivyo vyofasha abakenyezi batari bake kugashikira Ishirahamwe rijejwe kugwanya ikiza sida muri Afrika Opales limenyesha ko vyadugije ibitigiri c'abagakoresha mu gihugu ca Maroc amareta akwiye gushira inguvu mu kumenyekanisha agafuko k'abakenyezi mu migambi yayo yo kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ivyo bikwiye guca mu kugwiza uburyo bw'amafaranga nkuko ishami rya ONU rijeje kugwanya sida ribandanya ribihanura reka dusubire duhi jambo mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikirize ikiganiro yagiriraniye na Therese Nahumpagaze ajeje ibikorwa byo kugwanya sida mu rwego rukuru rw'igihugu rujeje kugwanya sida SEPSNLS
Mupfasoni Therese Ntampagaze ndabaramukije
Mwaramutse
Abo twayadze baravuga yuko batakazi neza intambamye yabaye yahe mu bijanye n'imenyekanisha rya ko gakingirizo k'abakenyezi
Uko misi ziragenda niko nabadufasha bazabaragabanuka kandi baritaho cyane kugura imiti gusumba kumenyekanisha ubwo buryo bwo gukinga
Ngo tubwirira igituma muri kino gihe turiko turaganira mu bubiko ako gakingirizo k'abakenyezi atagahari
Fomo ndiyare yari dufasha kubugura mu nyuma yaravuze yuko idasubira kugura kubera yuko ibona ko bidasohoka neza nkubwo abagabo butaye igihere bwaguza amafaranga kandi uzi neza n'ingene buzimvye Finwap yavuze yuko mu misiza bazatugurira bukeye dusubire turabe yuko gusohoka
ikoreshwa rya gakingirizo k'abakenyezi muragishimiye canke haraho mwananiwe nkugwego rujejwe kugwanyikiza ntunyanganda sida
hari ibyo twashoboye nibyo tuzokosora hariho byinshi twashoboye ko twashirukazana mu Burundi mugabo rero sinovuga yuko biri ku rugero twari twifuza bakagakoresha cyane cyane abakenyezi genana n'abagabo benshi kugira ngo bakinge umugera wa sida
Mpfasoni Therese Ntampagaze ndabashimiye
ndabashimiye namwe mwakoze
Ndagushimiye Haisa Liliane inamahoro kuri cyo kiyagudushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwirindikiza ronyanganda sida kumuririnzi rugeri nyange Halidi batazira dogo A Twibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kuvyerekeye ikoreshwa rya gakingirizo k'abakenyezi. Gwaruka ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
None ko twumva akugakingiriza ari kanini nikashora kumuheramwe mu giye bakorarangura ya mabanga
iyo bishitse umukenyezi akakambara nabi karashobora kwinjiramo indani ariko araheza akavyumva muri uwo mwanya nyene bagahagarika aya mabanga agaheza akakambara neza ariko si ibintu bishika kenshi na kenshi kuri babandi bagitangura kukambara bataramenyera ikintu bagashiramo mbaza ndakwishura
no batengene kametse ingene bagakoresha
Agakingirizo k'abakenyezi kagizwe n'imiringa ibiri. Umuringa wo hejuru uja mu gitereko cy'umukenyezi niwe muringa mutoya umugore yinjizamo indani kandi bisabwa yuko yimenyereza ukuna kinjiza kugera gashowe kujamo neza katamubabaza. Hama wa muringa munini yawo hasi ugenda ugafuka ibihimba by'irondoka by'umukenyezi by'inyuma kugira bimukingire zangwara zica mu bihimba by'irondoka ntagira ikibazo ngo azandure. Hama umuringoti ukozwe n'ibyitwa latex ari ibintu bakoresha ababinonosoye bituma atamuntu numwe akambaye ngo aheze agire ingaruka umubiri canke mu bihimba byirondoka abavyambaye uwo muringoti rero uri hagati y'iyo miringa ibiri ufise santimetero 17
mbaza ndakwishura
muganga tasha kwazi gituma agafuko kawa kenyezi ari kanini gusumba kabagabo
mu kugakora bisunze yuko hagati y'igitereko cy'umukenyezi ibimba virondoka byo hanze hashobora kuba hakingiwe neza atangorane nimwe umugore ngo aheze agire iyo akambaye ari kararangura amabanga mpuza bitina
mbaza ndakwishura
benshi ntibazi kubukoresha ubwo abagore sinzi ico mwofasha kugira ubisansibirize hose babimenye kugira bukoreshe
muradi yuko kugira umuntu amenye gukoresha ikintu cacu cyose mu buzima nuko ubwambere babayimenyesheje mu mashiri hamwe atandukanye yitaho amagara y'abakenyezi barabigisha kwitwararika gutandukanya imvyaro muri ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro babereka harimo gukoresha gakingirizo gukoresha kajya gakingirizo bisaba ubumenyi kugakoresha kenshi na kenshi kugira ushobore kukambara neza
Gwaruka n'umunyene ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
None ko ako gakingirizo nyene k'abakenyezi bavuga yuko gashobora kumara amasaha mu gitsina cy'umukobwa none nko mu gihe yoba akeneye kuja kumwanda muto birashoboka ko yo gakura yo akongera akagasubizayo
oya araheza agakuma urya muringa ukingiye ibimba vyirondoka vyibo byo hanze akaheza akagira umwanda mutoya n'isuku hamagaheza gakaraba agasubira mu vyo yararimwe arinza gakura acagata agaheza kamara kani gashasha kuko nta suku yo baririmwe kandi agakuya agaheza agasuka akakambara arashobora kuhakuramo ingwara bivuye ku mucafu canka aho yoba yagateretse
mbaza ndakwishura
umungu yikingiye yambaga kingizo kabagaho umukobwa akaba yambaga kingizo kabagore iyo bahuje ibitsina niho babikingiye sampulsa birashoboka ko bahuje ibitsina bavuga mbaye bwose
iyo umukobwa n'umuhungu bose bambaye gakingirizo nkankeka yuko kwikingira ari jana kwijana ariko ntibiba bikenewe umwe muri bo yambaye agakingirizo akakambara neza ntangorane iza kuba haba no kuvuga ko umwe aba yikingiye kandi ataza kwandukiza uwundi ari zangwara zice mu bimba byirondoka na cane cane umugera wa sida
mbaza ndakwishura
kubera iki haje gakingirizo k'abagore akabagore ni kari kabakwiye hoba hariho amahenyu yibonekeje cyane
oya nkuko mubizi mu bisanzwe ari utw'abagabo ari utw'abagore nta ntambamyi zihari ugakoresheje neza bashatse yuko bamwe bishitse umugabo ntakambara umugore ashowe nawe kukambara
mbaza ndakwishura
muganga agakingirizo k'abakenyezi kambarirwa indani nkubu iyo yakambaye hagahera umwanya munini nigashobora kuba ko kwinyurura ko kikura ko canke kakabandanya ko bakagashuha kubujyo gacika hamwe winjije ico sanga bimwe bari yari yikingiye biciye bisanga ahubwo ari byaciye yandura ugacye sanga gaciye karatabuka
burya bushuhe bwo mu mubiri w'umukenyezi ntacu bwonona ahubwo nukumenya yuko agakingirizo k'umukenyezi gafise amavuta menshi kurusha agakingirizo k'umugabo rero kaguma ganyerera neza atangorane nimwe naho aza kurangura amabanga mpuzamitsina amaze amasaha atatu anakambaye ataco kaza kuba ntigatoboka canke ukavemo
Ikiganiro nikira cijwe rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nagomba mbaza ako gafuko kabigeme twumvikanye n'umugabo ko turarana ndakambaye turamara amabanga y'abazo bwa mbere none ubwa kabiri ko muvuga ko ukaje kumara amasaha 8 tuguma dukoresha ko nyene cyangwa ugumuhindura iyo niyo nyisho dushaka
uko kuvuga yuko agakingirizo k'umukenyezi umugore ashobora gukamara amasaha 8 ni kugira hajya iyo umukenyezi yiteguriye umugabo wiwe mbere yuko barangura amabanga mpuza bitina bireka kwica ayo mabanga yawo ayitegura neza mu mutekano azi neza ko yambaye agakingirizo kugira yikingire aramutse akambaye agakoresha rimwe gusa ahejeje bigashika yuko agomba kurangura andi mabanga mpuza bitina akwiye kugakura akambara akandi kugira yikingire neza
mbaza ndakwishura
muganga birashika kagatobo gye muri ko baragakoresha
ego byashobora gushika kugatoboka cyane cyane nk'iyo umukenyezi akambaye afise inzara ariko arakambara kuko bisaba ubuhinga kubimenyereza nk'icuro gatatu kane kugira umenye kugashiramo neza ugasanga aragatoboye atabizi canke yariko arafasha yimba cironoka c'umugabo kwinjira mu gitereko ugasanga aragize gwara canke ibyo yambaye byatumye gatobora ako gakingirizo ariko nokumenya yuko kujya gakozwe agakingirizo k'abakenyezi gakomeye kuko ntigatabuka cyo kimwe nka kujya kabagabo gatabuka n'ingogana n'ingoga
mbaza ndakwishura
nuye ko baravuga ngo ni kaniniya abantu babonze karabakwira bose
ego cyane gakozwe na cyane cyane bishimikije ibihimba byirondoka by'umukenyezi na cyane cyane gitereko kandi nta wonde nta muto wari wowe sasha kukambara ntangaruka mbibiza kumugirira
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyere tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwirinda kwandura ikiza sida ko muririnzi Rugere Nyange Halidi batazira dogo A jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye turamutsa yongera avuga ko yamarura mukanwa avuga ko naho yiyugumura bidahera n'ingoga kandi ko nimwe muziwe zamazimota nabi abazico bivako muganga Anita Munyana muduhera inyishu umunywanyi
birashobora gushika yuko umuntu agira mukanwa harura mbere ukumva umengo wari ibintu bikarishe mukanwa hanta yameze neza birakunda gushika ariko ni ibintu bibiri byashobora kuva yuko ufise imiti ufata ku munsi ku muskora ingwara ugendana canke ugasanga ni kimenyetso c'ingwara igira yibonekeze canke ugasanga ni kimenyetso conyene c'ukurura mukanwa ngaho rero umuntu arashobora kuraba ikinashobora kuba yariye ukuntu yo bamerewe muri uwo mwanya bishitse yuko uwo mururazi ufise ibindi bimenyetso by'iruhande nko kumeneka umutwe canke kubabara mu nda eka canke ikindi kindi kimenyetso kindi woca wirukira kwa muganga ukahanuza muyage aheze akuvure neza
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti nta ndagukunda nka kwankira umwana bikubwiye iki
ico uwo mwibutsa cyo mbona usigura nuko sinshobora kuvuga yuko turabagenzi twese dusabana noja ngaho tugatwenga tugatera inkuru nguru mugenzi muganange mbonye umwana wawe aje mu rugi wanje akaba ari giti ibitutsi
bikubwiye iki
cyumviro nkuramo nuko umugenzi w'umugenzi wanje aba ari umugenzi wanje
bikubwiye iki
nta ndagukunda nka kwankira umwana ntushobora kumbwira ko je nkunda ukanyankira abanje canke ukanyankira ivyi wanje ubwo sino guhita n'urukundo cyo bari kindi kintu duhurira ko wowe nkeneye ko kuko kubaragahemo
arabitoye
Aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Twibutse ko twashimikiye kubijanye no gukoresha gakingirizo k'abakenyezi. Ndashimiye mwebwe mwese mwari ko murumviriza ikiganiro kira. Shimire Haisa Liliane inamahoro yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza rungi kubutumwa kuri 368 319 151 canke kuri 76 203 97 90 canke kandi kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe ala if irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Wasafi.
za mapenzi safari ujana ni manji ya moto walile naga zamani pili tumetoka mbali wa maratizo changamoto tuvisa visa furani hey, otatu kidonda chako kwangu maradhi matuso none kapo kwangu simanzi ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi Oyani sunone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa nimenongewa Vurugu patashika ay, punguza kidogo Na mengine kadhalika toto sunanielewa Hapo hapo liposhika Ukiongeza kidogo ni mwenza kota unia My sweetie, sweetie My baby, oh My darling Roho yangu mama My sweetie, sweetie My baby, oh Roho yangu mama Na uivu sikatai Mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai Kaja kuzama ukani zingua Na uivu sikatai Mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai Mwenzio na ugopa Now show me how they do Gololo, gololo, ay Gololo, tay, gololo, say Gololo, gololo, ay And show me how you do Gololo, ay, gololo, ay Gololo, tay, gololo, say Sweetie, sweetie, number one, my baby, oh, you're number one, my darling, my number one, oh, yangu mama, my sweetie, sweetie, number one, my baby, oh, you're number one, oh, yangu mama.
Nyakubahwa, ndasabye ijambo. Gasabye ijambo
hora numa bangaho
Gasabye ijambo Erega nafite cyo mvuga
Oya nta jambo ngaho Wezi ugira uvuge turabizi nta byuba kuvuga
None si muri demokrasi amunyima ijambo Sindi umunya politike
Ninde ahubwiye ngo abanya politike mwese muteza kuvuga Abanya ihuko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi
Ngo ngwiki Abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi Mutaduhaye ijambo Tuzorgiha.
Yeah? None demokarasi. Nakaja gari. Ngo muzokwiha ijambo. Muzobikora bibakore. Mudukome tubakomeretse.
Arivyo. Muzohiga duhigure. Muzobumba tumena. Mubake dusambure.
Murahirahira tuzobereka ingere intama yambagwa. Uturusha abanywanyi.
Muhaguruka duhaguruke. Mwiruke twiruke. Akazoruta kandi kakamire. Murabona.
Yemwe gaya we. Ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mw'abantu oya n'ukuri demokrasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhane ijambo muvugane umutima munda muvuge ivyubaka igihugu
ako nakamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha search for common ground Burundi
Urukundo ndarwishurira njye
kurira tubaretenda ishura nabyo bumenya kasi keza ndakishurira ngo ngabone